iyi n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabaramukije mwese muduteze amatwi, ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 hamwe na FM 95.2, nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3. Mwiriwe neza rero nshuti, turi kumwe kuri uyu munsi w'Imana. Ni itariki 20 z'ukwezi k'umunani, umwaka wa 2017. Dusamiranira i Washington DC. Kuri mikro muri kumwe nanje Aloys Bigirimana. Uyu ni umwanya wa ca kiganiro muri Sanga, mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Kuri munsi w'Imana twa twagihariye urwaruka nk'uko bisanzwe biri buri munsi y'Imana.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, mwese turabatumiye muri iki kiganiro muri Isanga cyo kuri uyu munsi w'Imana. Muntu mbere yo kubona umwigeme w'umurundikazi yibako mu buzima bwe bwa misi yose, aho kwama ateze amaboko kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku igenekerezo rya 13 n'ukwezi k'umunani, mu Burundi haratunganijwe inyigisho ku rwaruka rw'abigeme b'abanyeshuri basanzwe bari mu buruhuko. Mu mugambi yise Sisters in Success, ni mu rurimi rw'icyongereza twavuga yuko arabigeme mu kwiteza imbere canke mu gushika mu kwiteza imbere kugushemeye. Nizo nyigisho rero zatunganijwe n'umwigeme w'umurundikazi Belize Inamahoro, asanzwe ariko akurikirana amashuri hano muri Leta Zunze za Amerika muri kaminuza ya Wellesley, ni muri gisagara cha Boston, ni muri Leta Zunze za Amerika, leta ya Massachusetts. Belize rero Inamahoro n'umwigeme w'imyaka 22 ubari mu ruhuko mu Burundi, akaba atashimye kumara yimi yo minsi mu gihugu yinezereza nk'abandi Barundi, ariko yashimye gufasha urwaruka rw'abigeme nkawe rusanzwe ruri mu buruhuko mu kuruha inyigisho z'ingene rwo kwiteza imbere. Umutumire rero mu kiganiro muri Isanga cyo kuri w'Imana n'uwo mwigeme nyene Belize Inamahoro, tugiye kumara umwanya atuganirira ivyo hamwe n'intumbero yamutumye akora ivyo bikogwa. Belize Inamahoro, turi kumwe kuri telefone, muratwumva?
Ego, turabumva.
Murakoze, turabashimiye kubona mwigoye muri aka kanya aho mwari kujya mu bindi bikorwa mukifuza kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Ego, ndabashimiye namwe kuba namwantumye kino kiganiro.
Ego mehe, murakoze rero Belize. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, abatabazi Belize, ufise imyaka 22 y'amavuko si myinshi, biragaragara ko kiri muto, tugusabe widondore abateze amatwi ikiganiro Belize kugira shika hari uyu munsi yaciye he, kahise ka Belize mbega kameze gute?
Ego, jewe nitwa Belize Mahoro, nkaba ndi umunyeshuri kuri Wolsey College iri Boston, Massachusetts. Ariko mbere ko nja Boston, nize hano mu Burundi, niga kuri Lycée de Saint-Esprit, niho nahereje amashuri yisumbuye. Hama ndangije mbona amahirwe yo kuja muri programme yitwa Bridge to Rwanda ikorera mu Rwanda, bakatwigisha icyongereza kanadufasha kuronka amabuse no kuronka ingene n'amashuri yo kwiga muri Etazi. Hama nuko nyene nahavuye saba ishuri kuri Wolsey College, hama ndahitwa ndaronswa buse yitwa Mastercard Foundation Scholars.
Ego me, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukurikirana ibyigwa ibyaha?
Wendi kwa niga Media Art and Sciences akabari ikigwa kivanga ibintu byerekeye gutuma tumana kamakuru hamwe n'ubuhinga bwa bwa informatique nkabanashatse nahise mwivyo kubera mbona ko gutanga makuru bidahagaze gusa mu kuvuga hamwe no mu kwandika ariko muri no minsi akaba hari nibiharawe byo kuja gusoma makuru en ligne ari byo nyine benshi bita donc ari byo bikeneye informatique.
Yumvikana yuko muri kazoza Belize hina mahora zoba ari umumenyesha makuru akomeye cyane.
Ego nifuza cyane kuba umumenyesha makuru ariko nshobora no guhindura nkakora ibindi ariko gushika ino saha ndifuza kuba umumenyesha makuru akorera hano.
Urakoze cyane. Uri mu Burundi ugezeyo vuba, wasanze urwaruka muri rusange rwifashe gute mu kubaho kwago?
Nasanze urwaruka rwo ngaha mu Burundi wifashe ko narusize nyene nta hari bamwe nasanze ko bakora nyene ibintu bikomeye ugasanga hari batanguje nk'utubutike agasanga arafite amaproje yabo ugasanga hano bamaze kwiyungunganya nyene ariko ndasangaho n'abandi usanga nyene batigeze batera imbere muri iyo myaka ibiri kumva zitabavuye ko cyane cyane cyangwa ugasanga habari mu mashure ugasanga barindiye kuyaheza ariko muri rusange ndavuga ko ngereranije n'undi gwaruka rwo mu bindi bihugu nko mu Rwanda muri Kenya twebwe nawe dutera imbere ku ntambwe idashemeye rwose.
Yego menyi naco rero cyagutumye uva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushikiye Burundi uca utanguza inyigisho ndetse kugira ubafashe urwo rwaruka, naho ndabivuze ni iki cyagutumye wiyumvira gufasha urwo rwaruka?
Ikintu cyatumye gufasha urwo rwaruka na cyane cyane cyari kubona ko tudatera imbere cyane nk'uko nabivuze ugereranije n'ibindi bihugu turimo cyane cyane ngaha mu karere, hama ugasanga kenshi biterwa n'ukuntu baturera bakaturera bakatatwereka igituma ziko turiga tukarega tutabona iyo tuja, ugasanga umuntu aratonda mu ishure ukabitora mu ishure hama ariko ugaheza ntubona iri kuraja. Hama nikina nabonye ahantu hanshi amashuri atandukanye cyane kama ndakibona cyane cyane mu bakobwa kuko nibyo kiri hose kimuhungu no mu bakobwa ariko abahungu kenshi hari akantu muri mu mico yacu gatuma umuhungu aja kurondera amahera umuhungu yingunganya niki ugasanga umukobwa ntagahari nta kintu kimubwira cyewe genda urondera amahera genda ugira iki ugatusanga rero duhisemo kwicarira muhira duhejeje nta kwiyumvira uvuga ati mbega jewe nzobaho gute muri kazoza nkora iki. Hama batuganira abakobwa benshi yenda yibona yuko akantu karahari hama karatuma nyine nshaka kuvuga ati reka ndabafashe ndabe ko tukomera nk'abandi nabona muri Itazini bamwe nabona muri mu Rwanda aho muri Kenya ugasanga nyine n'abakobwa bafite ikintu yo barakora aho babaye n'abakobwa bakerebutse bazisho bashaka sinavuga ntireka nyine umuntu arabe ukuntu yozana uwo muco ngaha mu Burundi.
Ego me tusanze tumenyereye abakobwa mu bihugu byacu bya Afrika nk'uko bivuze ahejeje aca yicara akarindira uza kumuresha kugira abari wazomutwara iyo nyifato wewe uyivuga kwiki?
Icyo ni ikintu cyane maze kubona cyane ngaha mu Burundi ariko ni nyifato kenshi ivuye kuri uku kuntu ata muco uhari ukubwira ati naho uri umukobwa birakeneye ko nawe witaho kazoza gihugu cawe birakeneye ko witaho kazoza kaho ubaye ukiyumvira ko hari ikindi kintu wokora gisumba kuba ku rugo. Ni ikintu naco nyine usanga gihari ngaha mu Burundi nyine kubona ko umukobwa yarije universite acagira mariage ubwo nyine ni ikintu niyumvira ko ni byiza kugira mariage byiza kuba ku rugo ariko sinibaza ko byobuza umuntu gukora ikindi kintu hanze y'urwo rugo nyine yubatse. Nicyo gituma dushaka yuko abakobwa benshi naho bavuga ati jewe n'umunsi mfite imyaka 21 nshatse kubaka urugo rwanje ariko ntiri mu buzima gukora ikindi kintu mvuga ati n'umunsi aruguruje agashop ngaho muri ville canke arabandanije amashuri ntaca yaheba nibaza yuko si bibi ariko ni ukubikora ufite n'indi ntumbero mu buzima.
Yego me washaka arashobora no kugira icyo aterereye mu rugo rushasha azobagiye ko Belize n'amahoro wibanze cyane ku bana babigeme abahungu ntibava bashavura bati waratwibagiye?
Oya abahungu si kubibagira gusa nuko nabonye ko abahungu basanzwe bafise uwo muntu abasunika ati hewe raba ugirikira bukora iki ni uzotunga urugo mu myaka iza ugacusanga rero hari harukuntu nijye turakuze tose nk'imyaka imwe mugabo gasanga umuhungu wewe nka afite imyaka 25 ariko yiyumvira kwinjiza amahera ariko yiyumvira kwiga ariko yiyumvira nyine gutera imbere ariko ugasanga umukobwa nawe afite imyaka imwe wewe mu mutwe ariko yiyumvira kubaka urugo gusa kurondera abana ugacusanga rero iyo dukuze tugeze nko mu myaka 40-30 abakobwa ntibaboneka ntibonite ko barakora ugasanga uragiye muri entreprise n'umunsi abantu bose batwara ugasanga benshi n'abagabo ugacusanga rero byahereye aho nyene mu bwana kubera ukuntu umuntu akura umuco wawe utakubwira ati egara uraba ikindi kintu wimarira ugacusanga rero abahungu n'abakobwa ntibako bafatwa kumwe kandi bose bize hamwe bize kimwe ugacusanga naho batonda mu ishuri rimwe ibyo bakurayo si bibi.
Eberize iki kiganiro kirahanaka ryo bifuza kugira icyo bashikirije ndabona Reveriano Jean Paul na Emmanuel byategereje kugira icyo bashikiriza ariko imbere yuko bashikiriza gome hugo gwaruka kugira mu gwigishe mwarucaguye gute konzi mu Burundi hari ugwaruka gwinshi kandi inyigisho mutanga niza mu majambo make
kwarungitse icyo bita formulaire de candidature kuri WhatsApp na Facebook kweri ni ibintu abajeune benshi bakoresha muri ino minsi tuvuga tutire ku muntu arayo ukuntu ashobora kubikoresha mu buryo ngirakamaro hama mukuba tubareba barishyura ibibazo bakatubwira ibyo bakora hanze y'ishuri kugira turabe ukuntu uwo munyeshuri yitaho ubuzima bwo hanze y'ishuri bakatubwira icyo bashaka gufasha aho babaye kugira tubone ko ari umunyeshuri koko aje kubera afite inyota yo gufasha ahabaye no gukora ikintu hama tukanababaza igituma baje bashaka kuza muri uwo mugambi kugira turabe ko atari wawo ndaje kugira gusa nyine ati umwanya canke abana bicakora muri vacances tuca tuvuga tuti ibyo turabe kuri ibyo bitatu hama turabe abantu baza bishura neza baza basigura neza imigambi bafise niyo byo twafatiyeko hama twaronse nyine abanyeshuri atari bake bashaka kuza harabo wasanga nyine bakwije ibyo bisabwa byose ariko kubera ibibanza bitari byinshi ugasanga tubaye ugasanga dutegereje kubakuramwo tugashyiramwo abandi hama icyo twabigisha cyane cyane yari kuri ukuntu umuntu ashobora kurondera amahirwe yo kubandanya amashuri ahejeje amashuri yisumbuye kubera twasanze hari amahirwe menshi usanga yandikiwe abana b'Abarundi abana bo muri Afurika muga kubera tutabizi kubera tutabimenya kushobora tutabwira tubwire ugasanga umuntu ntazi ingene abirondera hama turabigisha n'ibintu byerekeye entrepreneuria bamenye ingene bashobora kwiyungunganya nimba hari umuntu asanzwe afite icyo akora ugasanga hari abantu bakora utudede ugasanga hari abantu bakora ibintu basona umugabo ugaca usanga kubera atazi ukuntu avuga ibintu ariko arakora cyangwa yegera abashobora kumufasha ugasanga ni ibintu nyine bipfiriye ngaho nya nta mugamba bigizemo tuvuga tutireke umuntu ashimikire kuri ibyo bibiri kugira nyine abereke ko bashobora gukora ikintu bahejeje amashuri yisumbuye hama ntitwibagiye n'ikintu cy'amagara y'abigeme kubera tuvuga tuti ni kimwe mu bituma abigeme benshi baheba ishuri nk'ibintu byo gutwara imbanyi ibintu by'indwara ugasanga biratumye nk'umunyeshuri wo mu mashuri yisumbuye ahebye kandi yari gushobora kumenya akabandanya.
Murakoze, ikiganiro ni muri isanga kuba badufatiye mu nzira turiko tuganira ku bijyanye n'iterambere ry'urwaruka. Umwigeme Berize n'amahoro w'imyaka 22 ari mu buruhuko mu Burundi, akaba asanzwe ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko arakurikirana amashuri ya kaminuza. Niwe mutumire turi kumwe mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu w'Imana. Mwifuza gushikiriza ikibazo, mwifuza kumwunganira Jean Paul kuri telefone, muratwumva?
Ndabumva cyane.
Jean Paul, irindi zina mwitwa nde, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Nitwa Habimana Jean Paul, ndi mu Kamenge. Habimana Jean Paul. Amaje ikintu nashaka gushikiriza, nashaka kwanza mare ndamusuwa mwigeme w'umurundi kazi afite ibyiyumviro bitomoye ku gihugu cyacu.
Arakumva?
Uranyumva? Ko ndamuhaye mwiriwe
Belize, bariko barakuramutsa.
Ego, mwiriwe Jean Paul.
Mwiriwe, n'amahoro?
N'amahoro, namwe?
Ego cyane, n'amahoro, turashima. Gusa rero icyo nashaka gushikiriza ni ukuri turakenguruka cyane ku bantu na cyane cyane b'abarundi kazi bafite ibyiyumviro nk'ibyo ku gihugu cyabirarutse. Turashobora kugenda nk'ahantu nk'iga amashuri nk'ayo mwese mwigamo mwese mugirirwa amahirwe. Kumbure sinzi kubera wa mupfa mu muryango uhambaye nk'uko kubera si benshi babikunda kugirirwa amahirwe yo kuza kwiga muri Amerika. Nukuri ni byiza cyane kuko mugire muteze iteka mukiyumvira kugaruka mu Burundi mukagira icyo mushikirije kugira ukiba cyarabibarutse ndetse zikagira zikabashira imbere. Hama rero twebwe mu by'ukuri twegera twege ibyumviro turabifise kandi bishinze imizi bimeze neza ariko na twebwe tushatubura abantu badufata mu mugongo nk'uko kwiwanyu. Kandi kumbure n'abo bantu muze muba muri ko murafata mu mugongo mu kubaha inyigisho nk'izo. Kumbure ihago bishikira abantu bato bato nka bene twebwe kumbure tuba dufite abatega imigambi usanga muca mwigira ngaho mwibyo bisaga bikomakomeye nka ikiriri mugabo mwana wa ruguru kumbure mugabo nawe bafite ibyumviro birake kandi bitomoye mukaca mu murare. Ndibaza yuko mu ntara za ruguru nimukunda kugendayo cyane kandi hari abana benshi bafite ibyumviro birake bimeze neza bitomoye nka twebwe turafite agaciro hamwe tarisa gashira hamwe twashize hamwe n'abandi bahungu turi kumwe twahejeje amashuri twiyumviye kwezeka korora ibyo bitwe inzuki twafite nk'imizinga nka 30 ariko ntitubone iyo twoza n'iyo twoja kugira tubonke ubutirane ubudusutena. Urumva rero nicyo bituma dukunda avuga ati ibintu mwenitse cyangwa icyumvira nk'icyo uri kuravuga gikunda gushikira umuntu abaye akomeye ntabwo ari abari bo bose. Nacyo bituma twagomba tubasabe mu by'ukuri muze mwiyumvira n'umuntu wa ruguru umuntu muto wa ruguru kumbe nawe atagira havugira.
Urakoze Jean Paul, reka ndakubwiye yuko nawe ukomeye ntiwame wishira hasi yuko atacyo umaze. Berize n'amahoro ibyumviro barabifise baratanguje n'imigambi ariko ntawe barashika mu mubwiriki.
Ikintu cya mbere nubwira Jean Paul ni uko ubwa mbere areke kwihebura avuga yuko impamvu adatera imbere ni kubera ava hanye canke ari iki hajya maze kuja ahantu henshi nkabona ko hajya kenshi iyo uva canke icyo ufite canke ishuri kenshi iyo ugishimikiye ko kirashobora kubuza iyo ushika kirashobora kubuza aho ushika nka jewe nshika hariya nkavuga nti ndi Umurundi nta n'umwe nzi mbega noherayo mu kuvuga n'iyi proje nobivuga gute nari gusanga niyishiye amahirwe ariko kuvuga ati ahubwo hako nitanda bihagara ko bikambuza ko icyo nshaka gukora reka ndabikoreshe mvuge nti rabaho mvuye fasha gucya na gucya. Ikintu rero nobwira Jean Paul ni uko ubwa mbere ntuzinya programu yacu ya tukini naraciye imbere naco nyene irashira ngo n'abana atavi Bujumbura hari nk'abana ashika 10,024 baje bavuye mu ntara z'ukanye harimo Gitega harimo harimo Bururi harimo Bujumbura rirare harimo harimo baje bava Murambya harimo intara zitandukanye zije atari Bujumbura kandi tukini twari twaciye imbere turavuga tuti nta kuntu ushaka guteza imbere ibyo tugateza imbere igisagara gusa ca Bujumbura. Ego hama ikindi naco na sinye cyane kumva umugambi ari karakora nibaza yuko ikintu yokora azaradodora ku miryango agerageze kumenyana n'abantu hari ukuntu ngaha mu Burundi uwo muco udahari wo guhura n'umuntu ukamubwira ati jewe ndi ko nkora iki inyana gutya na gutya ashaka gushikanana mbewe ubona wamfasha gute. Hari igihe usanga kenshi duhura n'abantu ugasanga abo bahubwo bafise uburyo bwo gufasha ugasanga abo ntabyumvira afise muga rero kubera ubwo bwoba kubera mu mico yacu cyo kinatakitabaho ucumye ngo ni ukwibaraguza ucumye ngo ni ukwishima ubwira avuga ibyo ukora ngo usanga umuntu arigumije nk'ibintu akora hama ntabyo bamenye ngo bamufashe ariko Jean Paul no mubwira ati bandanye ukora ibyo ukora hama udodore ku miryango urondera ubwira abantu ati nkora iki na gicya n'iki ndazi ko mu myaka ingahe ntuzaba wabuze n'umuntu umagushigikira naje ibindi ko ndakora byatanguye uko natanguye nari cyumviro ndavuga nti kanda candike hama ndagukunda gisangira n'abandi ntibyari byoroshye kubera kuba umurundi kazi kishuye niga ko nari umurundi kazi je nyine ubwa mbere nambe ndi umurundi kazi je nyine kandi uburundi ntibuza urumva kuba umurundi muri leta z'ubumwe za Amerika ni nkuko uva ahantu atanumwe azi nda kubasigurira ati hewe rega hajya uburundi muri munsi y'Rwanda buri impande ya Kenya ugasanga nta nibyo baje ariko kugira ivuga ati nkora iki inyashaka gukora ikintu kabasigurira neza ntubura n'umuntu numwe azovuga ati ndee numashaka gufasha icyumviro cyawe cyangwa
urakoze urakoze Belize reka twakire na Jean na Emmanuel Emmanuel muratwumva
ego turabumva
Emmanuel muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
muri uno mwanya mugihe gusubuka hande ubwawe na mbere nagomba mubaze umuntu amugize umutumire
arabumva
mwiriwe Emmanuel
amahoro neza
amahoro
hanyuma jewe ikiganiro ndagifatiye hagati ariko nashaka gushikira kuri sosipirije kubera nanjye ndukwaruka nyine
yego
kane ibintu ugwaruka ingona gakunda guhura nazo nuko yo bagize nk'ubu ariko baragera kugira ngo biteze imbere usanga kubera iyo bipfanye naho baba baherereye kugira ngo biteze imbere usanga bibagora bipfanye n'uko naho babaye cyane cyane mu bintu by'intwaro urabona ubuntwaro kuko mu Burundi intwaro cyane 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 intwaro batabingiramo cyane iyo babonye bariko bariteza imbere batabizana mu bya politiki ibyo rero mu gihugu cy'u Burundi birakomeye rwose nawe ukaba akantu gatoya usanga abantu bo hejuru ndetse ubintu by'intwaro barabihagararaho cyane ugasanga babizana muri politiki
canke Emmanuel nubwo gwaruka ruca gwinjira mu bya politike itari ivyo rujejwe ugacusanga n'iterambere ryago ricere isubira inyuma
ero nakone rwose mu ruhara ariko usanga abanye politike bo hejuru ari bo bazyatwa ndamu usanga no gutekere nawe n'ibyo shiramwe yo ari kwateza imbere ugacusanga ahubwo riko riteza imbere abanye politike nyine rero cyose nagaza gushikiriza nyamukuru ni iki ubwa mbere bwo icyo cyumviro yatanye umushiki wacu kiratomboye kandi cyoteze imbere ugwaruka hano iki ari aba abantu arahari neza nk'abantu banye politiki bo baganira abandi barumviriza ibyumviro byabo ku bintu byo guteza imbere ugwaruka hanyu kubera ugwaruka
unyarutse Emmanuel
ugwaruka icyo twari dukeneye ntitwaye ibintu by'imiryango ihanini ntitwari dukeneye kubijyamo twari dukeneye kuraba akazozo k'iwacu hari izi miryango ituza mu nyuma mugabo turiko turakura twotera imbere aho ugwaruka rwizi rwarasanzaye buri hirya no hino mu bihugu bitandukanye rugira telefoni cya ruguru kubera bivuye kuri abanye politiki nyine usanga yikunda aho gukunda ugwaruka kandi ariko boteze imbere igihugu
urakoze Emmanuel ibyiyumviro byawe yabyumvirije nako reka dusabe Belize n'amahoro iby'ibintu bivuga ku iki mu nyigisho utanga urigisha ugwaruka kutivanga mu bya politike canke ntabyo ukora
mu nyigisho twatanze ntuye dushimye kandi kintu cya politike kuko twashaka kubumvisha ko ishaka ryo rikora byose kuko aba ugaruka kenshi turakunda gutwagwa n'ibintu bya politiki ugasanga twabigiyemo ugasanga nyine biradusamaje kuko ushaka gukora ikintu twavuze tuti wewe gusara ibyo ushaka gukora urabicukunda uciteho uwo mwanya wawe wose ibyo byo gusamaza byose ubyirengagize hama ukore ibyo ushaka gukora hama ubikore neza kenshi usanga nyine ugasanga nyine uratwawe kubera nyine mvuga ati ndugwaruka ndisamara shashushe kandi niki ugasanga bimwe ushaka gukora ugasanga za mpano wari ufise ntuzitayeho ugaca usanga rero uhombeyemo byose cyo no hano urugwaruka nuko botora ubwa mbere icyo bashaka gukora n'icyo bakunda ukagikorana umutima ukagikorana ishaka iyo ushizemo ikintu umutima n'ishaka nta kintu kiza kiguhagarika ego
me murakoze reka twakire na Eric muratwumva
ego
Eric muhagaze he irindi zina mwitwa nde
ndingozi
irindi zina mwitwa nde
ama Sengimana Eric nacha kubaramutsa
ego me
ego
anima nacho kotene bije mashure ndije secondaire
ama nashaka kugira kuko misanze kino gikomeye ngo nkatuze tura muri vile niwo noguma nyine ugira noguma ubayeho nyine uguma uteza amaboko ababyeyi ariko nuko ukwiye kugira icyo wikenura kugira ngo ama kama dirije ama defense ntabe menshi ku babyeyi
nk'ubu muziko nturemera ababyeyi
ariko projecti ubu muri vacances ugashaka kugira ngo sinzi ngende pata ababyeyi banjye uza nagomba gusaba umuntu yafite ari di service nuko namukorera ufate nk'ubu muri bihe amashuri ari mu gutangura umuntu ashaka kuvuga ati ndondere ikibanza umubyeyi umwana ndondere ibikoresho uba muyeho mbere kugira ngo nyine abantu nyine badufashe boza baraduhamagara icyo gikorwa tukakibakorera ama bakagira icyo baduhaye ndetse nanvire
egome urahejeje
urumva niko navuga ko urumva atirimuri vire rero nka ingozi nk'umuntu yaba bishaka kuko ari byo bishika ugasanga umuntu ntafise umwanya wo kurondera ibyo bikoresho kurondera icyo kibanza nagira ntange nimero yashobora kunora ko ni 75 9 5 3 5 3 4 4 izo nimero zose zirafunguye akajya kuri Facebook akaraba handitse ko Sengimana Eric aho nawe nyine arashaka kunora kugira ngo byukuri kuko misandike nabonye umuntu adakoze ntacyo ashobora kuronka rero numva rero ko icyo kintu rero aba babyumva abari ngozi barashaka kundondera kuri izo nimero kugira ngo tukabyirukankamo tukaraba abo tukarondera ibyo bibanza cyangwa tukarondera ibyo bikoresho by'abana babo
babikora n'undi wese Eric Belize n'amahoro ntacyo wifuza yo gufasha mu bijyanye no kwigisha cyangwa mu byo turiko turaganira ko
bo icyo yo fasha hano ko bo ngira nimero ya zumbi ya zumbi se nimero yo hamagara nyine tukavugana kuko siyo project fite ariyo n'indi project fite kugira ngo mbashe kwikemura nyine kuko ndetse imeze nk'abandi batabicara muhira nyine nimero yo nyandikira tukavugana
gerageza nyarutsa mu isegonde imwe uzisubire mwazumve neza hanyuma cyangwa icyo kwishyura
ni
74 egome umutumire wacu Belize inamahoro Eric afise ishaka ryo gukora umuntu nk'uyo uwo mubwira iki
ikintu cya mbere nkunze kuri projet Eric ni ukuntu haje kutugira kubwiriza ubu nyine ku iradiyo nk'ubu abantu ariko barakumviriza baramenye icyo akora baramenye aho bamusanga baramenye ukuntu bashobora kumurondera contact ndagiyeho no kumva yuko harimo novyita ubushapfu harimo ubushapfu mubintu aje gukora
ubushapfu
nyine arakerebutse yego navuga nti arakerebutse cyane hama namushigikira nyine kuri icyo kintu kubona nyine afite na Facebook akaba afise telefoni bamurondera ko ni ibintu kenshi mu Burundi usanga twibagira na cyane cyane nk'abantu usanga bafite n'amabizinesi akomeye anafite amabutike ngaha muri ville ugasanga yugaye nta ugasanga ushatse kumubaza ikintu ntawe umutora kubera tudafise wa muco wo kudandaza wa muco wo kuvuga ati nje ndondera abakiriya ntizishaka guhamagara uza kunshorera ariko ubu nyine Eric aje kugira visi ubwiwe kandi ataco bimutwaye ni ikintu nshimye cyane kubona yiyumvira gutyo onya byerekana yuko mu rwaruka rw'abarundi hari nk'abantu baciye ubwenge cyane kandi ko aho uri umva yatubwiye ko ari ngozi
yego
yatukiye kwa ingozi umva sivya ndo kuvuga ati yari umwana w'umugisagara ngo ngahe ujombora ngo nibo gusanga washikirwa umko nahari ariko aragerageza kurondera ica kora icyo kintu kirangiye cyane kuri Eric hamba no muhano mubwira nyene ko atera imbere abandanya ko ico kintu ariko arakora arabukuntu ashikira n'abantu benshi ntakoreye ingozi gusa ejo yimukiye mu Kirundo yimukiye mu Kayanza arabukuntu bitaba nyene urudandazwa ruhagara handi nyene
ego mehura koze reka imbere ko turuka twakire kandi ndayizeye ndayizeye muratwumva
ndarumva
ego me ndayizeye irindi zina mwitwa nde mwifuza gushikiriza iki
Jean Paul
mhm
yinagomba nse no shimira uwo munyeshuri igitekerezo cyiza yagize tambere mbanje kumushimira ukuntu yoba yaragarutse kwigisha ugwa urubyuko
ego me ndayizeye uri he
Mike Gas
okay
ibyerekeranye n'ubuzima nuko bo kwibeshaho mu buzima bwa misi yose kugira bashobore gutegura akazoza kabo ndetse n'abana babo icyo nogira inama ugwaruka guwe nuko bomenya yuko ariko bwubaka igihugu cyabibarutse bakamenya ko igihugu ari bo gihanze amaso abakera barayamaze bati ibijya guhora zihera mu ruhongore bishobora ko urubyiruko rw'ubu rutubatse igihugu cyababyaye atakibuza yuko igihugu kija ahatemba kandi ubukene bukabana umurengera ikindi nosa no bagira inama ku bintu byerekeye politiki ko boyigwa kure kuko hayo politiki iza ije kubica bo nyine ikabica mu mutwe hakaba n'ikintu nose nababwiye politiki ayo bayigendamo kubera bayifitiye ariyo talent yabo bakayijyamo kugira bateze imbere igihugu kugira babe imbatwa bavuga ati twe twarakoze imishinga ikomeye ikintu nose nubwira ko mvuga ugwaruka rw'ubu benshi bo kwirinda bijya ibiyobyabwenge kuko nta mazamu ibiyobyabwenge ngo aze yubake kazoza kiwe ahubwo aba ariko aragasambura kindi nosa nukeza uwo munyeshuri yagize neza kuko benshi bamenye benshi bagenda mu bihugu bya Buraya bya Amerika benshi ntibagaruke turamushimiye cyane nuko nuyohimiriza n'abandi nimba adasubirayo agahimiriza abandi bakagaruka nabo bakerekana yuko hari ubumenyi bakuye muri Amerika bakagaruka mu gihugu cyabibarutse bakigisha urubyiruko bene wabo bakuru babo ubuzima icaricyo
ego me urakoze ndayizeye Jean Paul i Kigali radio y'u Amerika murayumva neza muri uyu mwanya
turayumva kabisa
ego me twari tumaze iminsi twumva yuko radio y'u Amerika mu Rwanda itumvikana kumvo zitatuvuye ko mu bijyanye n'ubuhinga bw'ibyuma twibaze yuko biriko biratorega umuti reka rero tugaruke kuri Belize inamahoro ndayizeye Jean Paul kinini yabashimiye ndetse aratanga n'impanuro ku rwaruka
gambe ndashimye ko nayashimye ikiwandiko ndakora hama yavutse ikintu cerekeye ibiyobyabwenge ni ikintu naje noshimikira ko nkavuga nti biriya kudutwara umwanya cyane ko ni ikintu maze kubona ngaha mu Burundi kenshi usanga ari ugasanga ibiyobyabwenge usanga biratwaye umwanya w'urwaruka ugasanga nyene ntibisubiye kubafasha gushika bashaka gushika ni ikintu si numvuga nti ni ikintu urwaruka benshi rwinshi ngaha mu Burundi bawukwirinda bakagerageza gufata uwo mwanya wose n'izo nguvu bayishyiramwo bakabitumbereza handi bakabitumbereza abashaka gushika nibaza ko byafasha cyane hama yanavuze ku cyerekeye politiki nibaza ko rimwe navuga kare nti atari umuntu uvuga ati afise ibyo shaka byo gutwara abandi cyangwa afise ibyo shaka byo gushikana igihugu abicije muri politiki nibaza ko yari icyo kintu kindi akunda akaba ari icyo yitaho gusumba
ego me murakoze ikiganiro ni muri isanga turiko duca ijya nino ku bijyanye n'iterambere ry'urwaruka ariko reka dusabe mu buhinga bw'ibyuma batumirire amateturuke gatoya dusabe Belize n'amahoro agume kuri telefone tugaruke inyuma y'aka karirimbo Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC Belize inamahoro numwigeme w'imyaka 22 yiga amashuri ya kaminuza ha muri leta zunze ubumwe za Amerika ubu ari mu buruhuko mu Burundi akaba atashimye kumara iyo minsi mu gihugu yinezereza nk'abandi barundi ariko yashimye gufasha urwaruka rw'abigeme nkawe rusanzwe ruri mu buruhuko mukuruha inyigisho zitandukanye zingene rwo kwiteza imbere niwe mutumire turi kumwe mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu munsi w'Imana cyane cyane kurwaruka Belize inamahoro mugiye kuzomara amashuri aha muri leta z'umwe za Amerika n'uyu he mugambi mufitiye igihugu cy'amavuko cy'u Burundi
ndifuza ko nyona heza amashuri hariya muri leta z'umwe za Amerika nugaruka hano mu Burundi cyangwa muri kano karere ariko nkakora kona ibyo kandi ndashaka kumenyesha makuru ariko ntibenye byo kuvuga simvuga makuru gusa ndashaka kuba ndi mu gisata no vuga media ibenye ibintu umuntu ashobora gutanga inkuru zo mu Burundi zo muri kano karere adacishije ku maradio yandi yo hanze ugasanga ari nka sinema ugasanga ikinwa n'abantu bahariye baje bakina ibintu bya hano ndashaka ko ibyo bintu byose umuntu ashobora kuraba ukuntu bishobora gukinwa nabo ngako ngaduse urwaruka rufise impano zitandukanye hariyo bakina hariyo abazi kuvuga amakuru hariho hari afite impano yo gukora amasinema ndashaka rero yuko abo bose umuntu ashobora kuronka ahantu abashira bagakora bagakorana hamwe hama bagashobora gutanga amakuru yerekeye Burundi bagashobora kuvuga Burundi mu makungu batabicishije ku kumonesha kure hamwe no ku kumonesha kure na maradio yo hanze bikaba ibintu bivuye ku barundi nyene abarundi bivugira bo nyene ego
ego bikazona bafasha no mu iterambere ryabo
ego bizanafasha no mu iterambere ryabo kubera bicaye hano uburenganzira bwo gushobora gukora icyo bashaka icyo bakunda hama bikanateza imbere igihugu kubera igihugu gishoboye kuronka ubwo bubasha bwo kwi navuga bwo kwivuga no kuvuga ibyo bakora biratuma igihugu cumva yuko bihagaze neza kandi bikabaha bikabugurira n'amarembo ego
urakoze turacyafise abifuza kugira icyo bakubaza canke baguterera Jacques muratwumva Jacques herindi zina mwitwa nde muhagaze he
nitwa Irambo na Jacques mpagaze ngaho Bujumbura nagomba ndamubwiriza umutumire
arabumva
ama nagomba ndamushimire ukuntu yiyumviriye bene wabo yasize ngaho mu Burundi akavuga ati reka ndonere nabo ikintu cyobateje imbere ariko ahanini icyo nagomba kumubaza nagomba ndamubaze ikintu azokora kome yatubareye ko yigisha n'ibintu bya entrepreneuria benshi barazigisha mugabo kubishyira mu ngiro bikagorana bakavuga ibintu by'amateori kenshi nagomba rero ndababaze ikintu pratike muzokora mugafasha ugwaruka ugashobora kwiteza imbere ikindi ni uko numvise mwashimikiye cyane kubigeme n'abandi bose iterambere bararikeneye mwashimikira no ku bahungu mukareka kuvangura ama nagomba ndaba sabe yuko nimwasubirayo mwogerageza mukaguma ubwenge buranahugwa niko bavuga mu Kirundi mwogerageza mukaguma murahura ubwenge mukazana nawe mu Burundi natwe mukatwereka tugashobora kwiteza imbere urakoze
egome urakoze nawe Jacques Irambo reka twakire na Ozias abishurire hamwe Ozias muratwumva
ndumva cyane
egome Ozias irindi zina mwitwa nde muramajaye
urakoze ndembere tumukayanda nalangata wa mwikike manime na mwikike kani
arabumva
wakumata yuko ino mwende ni wazimu gambi ni mwikike wazawa wakise kaya niye jima zo ita na kura jima wana yuko wato vishu wa chai wato wazawa kini nangin hewe lana kaya na huku wako kajine kubibazo kiko kiemu wako eko ose nukweme ya yini mwunaka kamu kachana
akagiriki
akagira ingorane kose uko gutibura goye kose ni mundi kuronka nuko ngabuta koreza ko none amafaranga menshi aboneka wacyane
yego mpemura koze reka dusabe Belize na mahoro yishure Jacques Irambo na hamwe na Ozias irakoze
yego Jacques yabaye ati muzokora iki kugira ngo wafashe kubishyira mu ngezi mwabigishije ikintu cyamere tuzokora ubutwara bahaye inyigisho nyine barafise balance uko yabudetse bafite iyo teori ubakeneye ko bishyira muri pratique
mu ngiro
ego mu ngiro ikintu twibajije gukora nuko ubwa mbere nuko nabana kiri mu mashuri yisumbuye yumva byo bagora guheba ishuri ngo baje mu kazi ariko twarinziye ko uburuhuko bukoresha ukundi tumenyereye ko mu buruhuko acara wa mwanya wo kuryama ukarabonesha kure ukumviriza amakuru ku radio ubu twimviriye yuko uburuhuko hako babumara bari muhira bogenda bagakorana na bamwe mu waje kubigisha bakaraba ukuntu bakora nyine bavuga nti bakaja kuri terrain bakabyirabira bakabona ati mbe hajya adandaza avugana gute n'uwaje kumugurira bavugana gute igiciro mbega agenda nimba ari umuntu afite akazi ko mu biro mbega atonda sangapi mbega akora iki kuko hari gusanga ngo navuga ati jenda atonda ku kazi mugabo atazi icyo akora ukasanga ababyeyi urazi nyine ko bafite akazi ariko ntuzi icyo bakora ntuzi nyine umunsi wa w'umezi dushaka rero gushyiraho uwo mugambi uzoza ubigisha ingene bimeze kuri terrain nyine bakagenda bakaraba ati bikaba nka stage aho bagenda bakimenyereza bakavuga bati ujyanye akora gutya anya akamukurikira kunakora hamarunsi ibintu amufasha gukora uko buhora buhora kagenda agenda rimenyereza ikindi kinacho twabwiye nuko hari amashuri menshi usanga afite nka club amashuri usanga afite indi bikorwa hanze y'ishuri karahimirije cyane ko bavyita ko nibikorwa cyane bihambaye bigufasha biragufasha kugira ubumenyi bitandukanye ugasanga nka n'umuntu afise club ya softida ku ishuri ari muri iyo club ariko ugasanga ntigera tonda ariko ugasanga wa wundi atonda arigiyeho kuvugana n'abantu akamenya ati uno munsi twatumye nakaze kutuvugisha menda mu telefone gute ndabigenza gute ugasanga rero ubwo n'ubuntu bakeneye kugenda bariga buhoro buhoro bakiri mu mashuri na tuzohera hamindi radio kazogenda baravyiga buhoro buhoro
Ozias nawe irakoze ati ubuzi burabura umwe umubwira gute agume arindira ubuzi bw'abandi canke yokora iki
Ozias namubwira nti kurindira ubuzi bw'abandi biragoye ni ibintu bifata umwanya munini kandi nubwo ushobora kurondera ushobora kurindira ntukaroge no muhanura yuko yogenda karondera cyangwa araba ukuntu ahabaye araba ikintu abantu bakeneye mbega haburi mbega ubaye ubona abantu bibohera kuja ku isoko mbega ubona ata kuntu wewe hako baja ku isoko washiriye hamakaguha amafaranga makeya ukaraba ukuntu nyene hari ukuntu woterera ahubaye ugasanga biranakunguriye amafaranga make ugasanga buhoro buhoro byaronka akazi kuko hari ukuntu abantu benshi twiheza tukabona nk'abantu bateye imbere cyane ugaca wibaza ati ibintu byaduko nyene ukabona nk'umuntu w'umugwiza atungu afite amafaranga menshi ukibaza yuko yahereye adandariza hejuru ukibagira yuko ushobora gusanga yatanguye adandaza ikiro cy'isukari ugasanga agiyeronka 50% 100% 500% buhoro buhoro umva Ozias namubwira nti ntiyicare muhira ngo arindire kuko umwanya uri kurarindira ni umwanya uri kupfisha ubusa kandi ushobora kuba ari kurakora ikindi kintu kaguteza imbere yego namubwira yuko yokwicara akiyumvira ikintu akunda ubwa mbere akiyumvira ikintu gikenewe ahabaye hamakara ukuntu bishobora kumufasha ikanamuzanira amafaranga make
yego me kubijanye n'izo nyigisho nyine hariho abandi urundi rwaruko rw'abarundi rwariru maze iminsi ngaha muri Leta Zunze za Amerika gukurikirana inyigisho nk'izo ziterambere bagwikishije yuko aho mu kibano aho muri abo bantu mugendana abo bantu bafite amafaranga nyene bafite amaduka bafite ibiki bose bafite amahera mugabo ngo nukwiga ingene yabakura mu maboko mu minwe nibyo nibaza yuko na Ozias nawe yomenyera kandi akaraba mu kibano nyene nkuko umubwiye amahera ariho akibaza ingene yoyakura muri abo bantu atari kuyiba ariko ngene yokora kazi kugira bamuhembe ashobore kwitunga mu buzima turafise ngabirano kuri telefone muratwumva
ndawumva 5/5 nyakubaha mu menyesha makuru
5/5 100/100 10/10 natwe turakumva muri hehe mwifuza gushikiriza iki
ego oje ndi ngaha mu gisagara cha Bujumbura ikintu cha mbere na shaka ku tangura gushikiriza no gushima cyane kose kugira tyo ijwi rya Amerika Roma tubona mwibanda cyane ku Burundi mu bisata byose ugwaruka abakuze igisata cy'ubuvuzi n'ibindi ni je no bwanti ni nko gukura ubwatsi tuvuga tuti iyi radio ijwi rya Amerika na cyane ibigisha cyane ugwaruka nge n'umuntu yo kwiteza imbere ikuhirira cyane ku byugwaruka rw'u Burundi nago rimwe na rimwe ushobora guhura hari ugwiyungunganije mu gukora ibitandukanye hama dushimira cyane rwose uwo mubyeyi yashinje iryo shirahamwe
ego mese umubyeyi aracara ugwaruka afise imyaka 22 kandi sinibaza ko afise ishirahamwe gusa ni gishika canke urukundo afite urundi gwaruka nkawe yifuje kuruhi inyigisho nibaza ko atashirahamwe afise nibaza ko nawe bivuga bandanyura afise ikindi kibazo
ego nashaka rero kucantangura kubaza nti none gwaruka gwaruguru adufitiye icyo nyigisho kuryo zidusikirija ryari ugwaruka gwaruguru na cyane cyane kuko ibintu by'inyigisho nk'uko ushobora guhura kenshi bibera mu bisagara abaruguru ntibikirigwe yoshobora kutubwira atugamije ko iki ugwaruka gwaruguru ushobora kuba ruguru ku mashure mbe azogendera amashure gute yompa umuco gute kugira nanje nk'ugwaruka izo nyigisho nonchike nko kwaruka rubaruguru ku mitumba.
Ego me urakoze rekana sengiyumva agiricashikirije sengiyumva muratwumva.
Ane gose ndabumva.
Sengiyumva irindi zina witwa nde uri amajahe?
Nitwa Sengiyumva Elia nkaba ndabakuye ndi muri komine muha mu gisagara cha Bujumbura.
Mhm, nyarutsa.
Eko nagomba gushimira uko kwaruka kuciyumvira kiza nk'icyo onye nko kubarenganye muri komine muha boshobora kuronka izo nshinyizo nyigisha byogenda gute hama hariho nk'umuntu ushobora gusanga yari yungunganije akagura nk'ikibanza mu isoko nk'akarorero akabaronka amahera yo kukirimira ku kwezi amahera ajya muri meri ya Bujumbura mugaba akaba adafise uburyo bwo kugikoreramo muri izo nyigisho yoshobora kumufasha nk'uwo muntu kugira amwereke nawe ingene ashobora kwibeshaho afise n'icyo kibanza akaronka n'uko ngene agikorera. Ama ubundi butumwa nubwo umuntu yitwa Serediale hari yanye ku mutumba wa Mugina muri komine Mbuye hari ya mu ntara ya Murambya yambwiye yuko no babwira yuko abashimira cyane ku radio ijwi rya Amerika kukigoro mwagije kubera akunda ibiganiro by'iwanyu n'icyo nashaka gushikiriza.
Urakoze Sengiyumva, umubwire yuko natwe tumushimiye. Berize inamahoro abo ngabirano hamwe na Sengiyumva, hari icyo ufise wobishura?
Ego ngabirano nibate cyane ku kibazo cerekeye urwaruka ruza ruva hanze y'Ubujumbura. Numuremesha yuko muri izina nyigisho twagize n'umwaka hari nk'abaje hanze y'Ubujumbura ariko turifuza nuko mu mwaka uzoza tutazikoreye Bujumbura kubera ko nk'uko yabivuze kenshi usanga byitabye Bujumbura cyane gusumba abajava hanze. Twibaza rero ko mu mwaka uza tuzora tugakorera ruguru hakaba dukorera ngahe Bujumbura hama tukara nuko hajamwo abajava mu ntara zitandukanye. N'umwaka twari twabaronse benshi bashaka kwifuza kuza ariko bicabihorana n'uko benshi bashaka kuza wasanga bari mu mashuri yisumbuye muri premiere bafise cya kibazo cya leta cyo dusanga rero ntibikunda ko baza ariko mu bashoboye kuza baratanye inyigisho kandi nabo nyine batashe bavuga bati ndashaka gushika nigisha ibi nize ngahanya abo twigana hariya. Bikaduha rero icyizere yuko bitazoba ibintu by'Ubujumbura gusa. Hama Sengiyumva nawe yavuze ati afise ikibanza mu isoko mbega hari inyigisho zitekanitwe zomfasha kumenya ingenda ikoresha. Navuga nti inyigisho zirahari ariko nk'uko kare twabivuze inyigisho gusa ntizikwiye, harakeneye yuko umuntu abishyira mu ngiro. Nabyo ushobora kuronka inyigisho uno munsi ejo ukongera gushyira mu ngiro. Umva rero nka Sengiyumva kuko afise ikibanza asanzwe afite ikibanza mu isoko kandi akaba atari uwa mbere afite icyo kibanza. Hari abantu benshi ngaho afite ibibanza mu isoko bamaze kudandaza bamaze gutera imbere nibaza kaba ko yobarondera. Rimwe navuga nti ni ukumenya kudodora ku miryango agashira iryo soni akavuga ati naka ndamuzi adandaza iki n'iki n'iki adandaza ishobora kudandaza reka ndamwegere ndamubaze ukuntu abibira reka ndamwegere numve yuko hari icyo yompanura. Kubera kenshi Joshua waguha inyigisho cyangwa nakashobora guha inyigisho ugasanga ntizihuye cyane n'ibyo uri kurabamo. Urumva rero ashobora kuzironka ugasanga ntizikwiye. Jetma ni umuhanura yuko n'imbere yuko arondereza inyigisho hasi no hejuru yobanza akagenda akavugisha umuntu afite ikibanza kandi gikora neza amaze no kunguka akamubaza ukuntu abigenza akamuha n'impanuro nibaza ko ari we yomugenekereza neza ukuntu yokora iyo migambi yiwe.
Yego, imbere yuko twakira na Gerard, muri aba benshi mu bamaze gushikiriza ibyumviro byabo baragaragaza yuko basa n'abidoga yuko batashoboye kumenya izo nyigisho aho zabere n'ingene byagenze. Mwavuze yuko kugira mu batoranye mu bandi mwabarabye ku ma Facebook cyangwa ku bundi buhinga mwaciyemo nk'abantu badafite ubuhinga bwo kutumatuma nako kugira babone iyo migambi mwifuza gukora nta bundi buryo kugira uzokwe kugwaruka gwinshi. Urumva yo kugwaruka rukenye inyigisho ari gwinshi.
Ego kubera ryari rya mbere dutanguye kino gikorwa byari bigoye kurondera ugwaruka hama tukibaza yuko kubasanga ku mashuri utora ku mashuri amwe kuwari kurenganya bamwe tuvuga tutereka dukoreshe kadukoreshe ubwo buhinga bwa none nibwo bwoba butuma turonka abantu bajaba mu mihinga itandukanye ariko nibaza ko ubutaha tuzorondera ukuntu umuntu ashobora gushikaho babaye chanke ari ku ishuri ari ku komine umuntu akabwira ati n'umunsi turaje kubaganiriza ku byerekeye kino gikorwa kizotangurana na tubabwire neza ingene bimeze nibatwe tuzokora mu butaha kugira turabe yuko skora nk'abantu baje bava mu mihinga itandukanye kandi babimenya ari benshi.
Ego me habadukurikirana radio y'u Amerika ikiganiro ni muri isanga turiko tuganira kwiterambere ry'ugwaruka. Gerard muratwumva?
Ego me ndawumva cyane wo mu shiti bwo nakomereje ngaho cyo suntu yatanguye n'ikije cyane kizofasha ugwaruka ku Burundi. Murabona we nshakumbaza imico y'u Amerika wewe ukuna imenyeye abona yuko ugwaruka ko mu Burundi byo ushobora kugushyira ku misho muri ya etaji ni gute kandi tubona yuko atamashyira amasensibilizasiyo haba mu bajene kugira ngo bafite ingendo ni ukuri ikintu yakoze ni kiza cyane kandi urabona aha mu bihugu byacu ubwo wabona yuko ubushomeri burenze igitigice gitagiye ku ishuri kiracyari gito cyane ko raporo muri etaji nakomereza aho nyine kuko ndazi iki ari bwo nyine tazimi ama ibintu biga ni cyinshi cyane kandi bituma yashobora guteza imbere igihugu cyiwe wenda mu kintu cyane kuko atashyize ngo agume yo yibutse igihugu cy'amavukiro agaruka hariho abandi bo bagenda ukamengo iyo ubu basabigumirayo ukamenya nta Burundi batabyibagiraga Burundi nenda mushimye cyane ko yagize icyumvire cyo kugaruka mu Burundi akaza cyangwa ubumenyi yari ashari ryaye kandi bigira abajene urabona igushashu kibuye ubundi ari pede karake abajene ari benshi cyane kandi urabona ni benshi babaye ko gusa hafi ifite ubutandi kuza mu Burundi nyine gusa rero natwe abahemirizi bakubwira ngo bahemire ingendo nko kuravuze ati halo
yego me muratwumva usigaje isegonda zike cyane usigaje isegonda zike cyane
halo
waratwarira Gerard ariko icyumviro ciwe gisa n'icyumvikanye gome Berize inamahoro uravye ugwaruka gwaha muri leta z'umwe za Amerika aho usanzwe wigira ikintu ugwaruka gwa Burundi canke ndetse n'ubwo mu Rwanda gwo bigira kugira biteze imbere n'icaye mu mwanya muto cyane
ikintu cy'ambere mbona bo bigira ko n'ugukora cyane hari ukuntu nyine mu Burundi usanga dukora nk'amasaha nk'atanu gusa ku munsi icumi nayo ugasanga ntiyakozemo neza ikintu hariya bakora nuko isaha yose bo babona ko n'amafaranga agiye urumva nta bintu byo kuvuga ati ndajya amasaha sita cyangwa ndagira iki usanga umwanya wakoresha neza cyane hama nibaza yuko nk'ugwaruka ikintu cya mbere dufite mu buzima ni umwanya kandi ariko twawukoresha cyane icya kabiri nacyo nibaza yuko ari ingufu turafite ingufu turafite turacakomeye ntituragira ahandi uvuga ati nabuze ingufu zo gukora ikintu cyangwa ikiriyanye nibaza ariko byo dukora byo twishyiramo ishyaka twishyiramo n'ingufu hama icya gatatu nacyo ni uko ugwaruka gwa hariya rurafise icyo nakwita creativity nibaza ko n'abajene benshi ngaha mu Burundi usanga bayifuza ariko bakagira ubwoba kubera mu Burundi hari ukuntu iyo uzanye ikintu kidasa n'icyo abandi bakora umengo uramenje mengo wasaje nibaze rero ko icyo kintu ugaruka mu Burundi bwo kwikoramo ubwo bagakora icyo bashaka gukora ama ntibagira ubwoba ngo naka ngo yo gushimbira ku iki ngo mbe muhira bo byemera urabona ko icyo kintu cyo gukora cyo kuza guteza imbere rindize ubwoba ubikore.
Urakoze Berize inamahoro ni naha tugarukije ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu w'Imana tukaba tugushimiye cyane.
Ndabashimiye
nanyu mwakoze cyane. Egome mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro nayo Inosa Kimenyi niwe yari kandi adufasha mu buhinga bw'ivyuma ibiganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanye.